Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro bya Radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya gatano muri kumwe na Jordan nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka yarayigize abera abayisilamu 2022 ku byaha by'iterabwoba bari bamaze iminsi bakurikiranwa ko uyu no mucamanza mukuru muri yo sentare aha yadondagura bamwe mubagizwe abera turabigaruka ko handi hato iyo nkuru co kimwe niye kirerero Burundi bwaronse uburenganzira bwo kuja mu nkino zo mu nyuma za kane ya 2019 muri Misiri ntimucikwe mugome ku maradio yanyu. Umurwiseru kiragihugu w'Burundi wabakuze uhejeje kuronka uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 mu gihugu ca Misiri ni nyuma yo kunganya gitsindo kimwe ku kindi hagati ya Gabon n'Uburundi. Mugenzi wacu Evariste nziko banyanka yakurikiranye umukino kuvuga itangura gushika uhere. Amahoro Evariste ngaho ibujumbura.
Amahoro neza byane bujumbura rumezero udasanzwe nyuma y'urukino.
Gwagenze gute muri rusange?
Ugari kini kundu kwa genze kwa tango hino na kayuko arukino vite gurige kumbande zonse urukino ruko kukwe gumbeze makungu kuko zara minyesha makuru tuwa riko turu shikiriza chibiri raho kwa chugwe chane kukwa urukino ruko meje urukino yego ajuku na njira biyani mcho chambere imigiyose inga yungusa kubundi ahose edo za vizere kanako uburundi mizabga arose itike kuko gasara kumbanya chanje gusi nda lebusere kilaji hugu wagabo aliko rero mucho cha kabiri Burundi bwabonye gitsindo ku minota 76 ibitakire intege mu gihe cyo kagihugu wagabye kuko wagiye kugomberesha gitsindo ku minota wa 82 byane aho rero cyari gitsindo kido ku kindi byakwerekana kandi yuko mu gihe cyo kagihugu w'Burundi warumaze kuronka itike yo kuzoja muri kane ibyo bera mu kwa gatatu mu gihugu cya Misiri.
Abavyinjije ahanini n'abari bamenyerewe muri uyu mukino ngaho nko mu ntamba rugamba bari basanzwe bazi ku ruhande rwa Gabon byo byari byifashe gute abarukurikiranye bakire gute iyo ntsinzi yo Burundi.
Ikirwamo mu Burundi ugikino cyatsinzwe n'umukinyi asanzwe akomeye cyane azwi ku izina rya Cedric Amiki n'umukinyi w'umusatirizi amenyereye mu Burundi muri kino gihe akina mu gihugu akina muri Arabia Saudite yatsinze rero igitsindo cyiza cyane igitsindo cyerekanye yuko koko amenyereye amahiganwa. Ku ruhande rwa Gabon abantu benshi bari biteze yuko Pierre-Emerick Aubameyang cyagihanaga akina muri Arsenal aza gutsinda gusura cy'igihugu w'Uburundi ariko rero abakinnyi b'inyuma b'intamba mu rugamba bamwangije bamubugira ikopiri n'umunsi kuko ntabwo yigeze abona no kumenyesha Diane ko igitsindo cinjiye ku ruhande rwa Gabon ari umukinnyi w'inyuma w'intamba mu rugamba yasamaye azwi ku izina rya Ngande Omar yaje gutera umupira ariko ari umupira kujya imbere uca wihindura migori yari itsinzwe n'umunyezamu w'intamba mu rugamba Jonathan Nahimana. Bityo rero umugwi wa Gabon ubona kunganya n'u Burundi igitsindo atacu cyafashije umugwi w'igihugu wa Gabon.
Isura uwo mukino ha y'u Burundi mu vyerekeye iby'umupira w'amaguru ni yahe?
Ego intizi ino mwuse ku Burundi ni nonjita intizi historike nukufuga kubu Burundi buba kubu Burundi buro hinae kukukira ni jambere nero buronse ugo Burundi na zira kubu shikana umugisori kila jihugu mungino zanyuma zakani mungino zanyuma jihuga umugisori kila jihugu kugira ngo bahiganize igikombe cya Afrika cy'imigwi kirabihugu yakuze ekipe senior mu kibuga cy'itorero Burundi yagiye gutera intambwe mu mupira w'amaguru.
Ikigiye gukurikira nicahe mu ntamba mu rugamba hari ico bavuze bagiye gukira kugira ngo iyo kane baronse nkemwo itike bashobore kuzona itahukanamo n'insinzi.
Ikigiye gukurikira nk'uko cyabishikirijwe n'uburongoye ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyo kimwe rero n'icyaba batumye imenyereza w'intamba mu rugamba Omar Nakagero nuko bazi yuko izina za nyuma za kane aba ari izina zitoroshe bavuze bati kuva ino munsi rero bagiye gutegura umugwi bagiye gutegura umugwi hakiri kare nk'uko bisabwa n'abakunzi kuko kenshi abo bakinnyi bakina hanze ari nabo bari mu kibuga n'umunsi bakunda kuja mu ndwi ya nyuma. Aha rero abategetsi muri federation etari mu mpira no mu mugwi cyose cy'igihugu bavuze ko bagiye kongereza ama zidanwa bongere barongere n'ingingo za gicuti ubona ko umubiri ntaba mu rugamba tano rimwe itegura amahiganwa mpuzabihugu wabanje gukora ingino za kivandimwe mu bihugu byo mu karere.
Watubwiye ko ku ruhande rwa Gabon hariho waje gukina avuye muri Arsenal, hari umukinyi azwi yaje gukinira u Burundi mu ntamba mu rugamba avuye mu yindi mirwi yo hanze Gaivariste.
Ebe ahimini mungu angereja hako duburundi harihaje Saido Berahino asanyo kina mumugi Top City uvona yu korelo nala kimini mwagabo wariro mungu yu kwa liki hanga ange na wajini wa mungu jwego kina hari korelo unomusi hahuri munamba murikino gubu dumbura ama kini wabini wakomeye lakina mungu hindi kutu angereja pia umahiku babo yange kuruhande wagabo akina muri Astenare hamwerelo na Saido Berahino Murundi atazo kina mu mugi wa Stock City ngaho mu gihugu cyo Bwongereza.
Kane 2019 izobera muri Misiri twaciye ku masonga amagenekereza ramaze gutangazwa.
Ego umugi urukino ruzohuza rwa nyuma izina za nyuma zo gikombe cya Kane kizobera rero hagati na hagati mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka wa 2019.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka, turaza kongera amakuru yacu mu gitondo kugira ngo twumvishe amajwi y'ingene byari bimeze nabo mwashoboye kuyaga. Tukureke utegurire iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abakunzi b'imikino. Tuvenga ho ibujumbura duce dukwitira mu Rwanda ho sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka muri ico gihugu yaraye igize abera abayislamu 22 ku byaha by'iterabwoba. Abagizwa abera bari mu murwi w'abayislamu 40 baregwa ibyaha by'iterabwoba. Abagizwe abera umucamanza yasiguye ejo kwa gatanu ko ibyemezo bya baronse bitari bikwiye kugira ngo bashobore kubagiriza ivyo byaha. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yari mu rukiko i Nyanza kurikirana na iburanisha aratubwira uko vyagenze.
Tanzumugire Jean Claude wigurishwa Omar nyamani yafasha Asmani adahamwa n'ibyaha bityo bakabagomba kuyitabaye kwa Uganda.
Uwo mu mucamanza soma mwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa be ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyeho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasira mu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamye ibyaha. Uretse 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Shehe Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore, abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu 200,000 y'amafaranga. Bivuze kuhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza yahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahiman Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko. Icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. Urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mwishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore batatu barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi bitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri burumwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu barego hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye mpaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko ry'ingingo ya 42 na 48 itegeko ngenga ritera igitabo cy'amategekohana bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanisha igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye saa 4 n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike. Abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaje asaga 400. Rwari rumaze gusubikwa inshuro 2 kubera ubunini bwarwo. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinzwe iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja by'ibura burimo afite imbunda nini n'intoya mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisiviri n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu barebwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterabwoba. Icy'umucamanza yakiburiye ibimenyetso gitera utwatsi. Barebwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengezamatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kiyisilamu ndetse no kurwanya gahunda za Leta. Bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizwe habere. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihad cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mujyemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Uvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi, yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abare gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwari rukimara gusoma. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Muri kira y'uno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana yagenderwa urwaruka rwo mu ntara ya Ruyigi turi mu Burundi, aho bagiye kurabira hamwe nimba ukugendana n'ibihe biri mu bishobora gutuma urwaruka rwandura sida ku bwinshi. Reka tumuhe ikaze.
Kurerera abana mu gisagara sico kimwe no kurerera mu mitumba. Mu gisagara abana babona inyifato zitandukanye ku bantu bahaba bava mu mihingo myinshi, babona kandi inyifato zitandukanye kumbonesha kure no ku matelefone bigwiriye cyane mu bisagara. Bamwe mu rwaruka barahimbagwa n'ivyo babona, bimwe bakifuza kubironka, ibindi bakarondera kuvyigana. Uko guhurumbira ibibahimbara bituma bamwe mu rwaruka baja mu ngeso mbi. Uyu muvyeyi yaba mu gisagara ca Ruyigi avuga ko bigoye kurerera mu gisagara.
Igisagara baraciye umugani ngo co kuvyarira nticho kurerera. Nukuri biragoye mu gisagara, twabonye ari ngorane kuharerera. Nukuri hari ibintu byinshi bisamaza, birateye ubwoba. Abana bubu basigaye bashaka ibigezweho, hariho ngo amatelefone agezweho baja kuma WhatsApp babibonanye. Rero abandi nabo bagaca bashaka kuzironka, hanyuma abafise uburyo nabo bagaca barondera abo bana nyene kugira babahendeshe ivyo bakeneye. Ayo matelefone bakeneye bikabatuma batirimuka. Bavyita ngo n'ugutera imbere, ariko ari amajabu satari ugutera imbere.
Nubwo bigenze uko, impanuro ziratangwa kugwaruka mu miryango no ku mashure. Abavyeyi babivuga bashira habona imvo zituma bamwe mu gwaruka batumvira.
Vyukuru wamaze kunanirana impanuro aba yarazumvise, kuko impanuro abavyeyi turazitanga indero yo kuziko abana baba bayizi, hanyuma mu mashure barazironka indero. Ariko nuko nyene usanga hari ivyo bigo urano uwamaze kubikina nikabirenga kabizi.
Ibintu bituma bagaragaza impanuro z'abavyeyi, urabona hari bisamaza byinshi, hari byo baraba ku matelefone ku WhatsApp ugasanga bariko barabona ibintu bidasanzwe. Hano ugasanga hari ukuntu babona inyambaro z'ahandi hantu canke inyifato z'ahandi hantu, ibindi bihugu babonye ku matelefone ugacusanga nk'umwana yahindutse nizo wamwambitse ntabona kuzimubereye, ugasanga yambaye nk'ibintu utazi iyo byazananye, ukabona yuko yamaze kwinjira ingesombi. Muri make cyane amatelefone barasamaje kwaruka cyane.
ukutumvira impanuro bahabwa bituma bamwe mu gwaruka batakaza kazoza bagashobora no kwandura umugera wa sida.
Ingaruka mbi ni nyinshi, hari ingaruka mbi itegwa nuko yandura ingwara atashaka agatwara inda atifuza canke akaja ku mugabo afise abandi bagore, hanyuma ugasanga akuriye mwubwo buzima impera n'imperuka agasanga ntacyo yungutse. Nizo ngaruka mbi zishikira abo bana.
Hampande y'impanuro urwaruka ruhabwa mu miryango no ku mashure, abajeje intwaro ku nzego z'ibanze nabo nyene ntibigira sindabinezwe. Bucumi Francine arongoye karitiye Gasanda avuga ko aho rakoranya urwaruka karuhanura kwirinda ubuhumbu.
Urwaruka nyene impanuro turazibaha mbere n'ikimenyamenya hatuye muci aha mu kiruhuko, dushobora kubagirisha inama urwaruka rwonyene atabantu bakuze barimwo, tukabagirisha inama tukababuha impanuro tukabwira ati noneka mwabahungu kwaba bana abashiki banyu ko miko murabashurashuza ejo muhejeje amashure murokenera bo mwubakara rero muzokubakara nabandi kandi bose mwamaze kubagira muza muragenda mubahumbisha. Ati rero umbwira indero burya kubaka si gufi nari gihe kazoza umaze gutabagara na uri umusore uroza uguma uri gihumbu tusanga ufise ingorane n'ukubaka urugo bizokugora. Ati rero muzwira ingufu mureke kuza murashurashura mureke kuza gushurashuza abashiki banyu ejo mugire kazoza mugire iterambere tukabigisha turagerageza nyene rimwe na rimwe ubu turamaze igihe kwishure atabana batahanye nda kubera impanuro n'inyigisho tugenda tubaha mu kiruhuko.
Uwo yatowe muri karitiye ahanura urwaruka kwirinda ibihenda amaso bakitaho nyabu n'amashure kugira ngo bategure kazoza kabo. Ahanura kandi abavyeyi kwitwararika gutanga impanuro kuva abana bakiri bato, abahamagarira kudacika intege niyo baba babona ko abana batariko bakurikiza impanuro bahabwa kuko ngo utosora ifuku ya miza y'akatsi. Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi, Ijwi ry'Amerika.
Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigara kenuye kurikira yuno munsi. Tuve kurikira duce tubandaniriza kwa Nyaburunga na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro c'Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika, ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kuvyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Inyuma yaho umugwi ishirahamwe mpuzamakungu uhagarariye agateka kazi na muntu mu Burundi ukuriye akarenge mu gihugu c'u Burundi, tushimye kugaruka ku kibazo cerekeye agateka kazi na muntu inyene kifashe mu Burundi, intambwe zishobora kuba zikabangamira n'ikiriko kirakugwa na leta y'u Burundi kugira ngo agateka kazi na muntu gatsimbatare vyukuri. Umutumire turi kumwe rero ni umutumire umwe Rudende Gwadege, nawe akaba ari umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Nawe ni Honorable Martin Nivyabandi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Kumbure mu gutangura twobaza umushikiranganji uno munsi kuri ko aratwumviriza, twovuga yuko tuvuza agateka kazi na muntu mu Burundi umuntu yobona ifoto isa gute.
Mu Burundi rero twova ko byifashe gute mu Burundi, twovuga yuko ubwa mbere ishimikiye kwibwirizwa shingiro abarundi bonyene biyemereje si bintu bazadutamika makungu nko beshi bibaza yuko kugira ibyo gatya kazi na muntu urinda kubikora mu mahanga. Abarundi bariyemereje ibwirizwa shingiro ahanini yarishimikiye ko kubahiriza agatya kazi na muntu. Icyo abantu bakunda kukimenya bumbe ni si bintu vya leta, si bintu vya leta, ari bintu by'abanyagihugu bose, ni igihugu cyose n'umunyagihugu n'umunyamahanga wa muri kino gihugu ategerezwa kumva yuko ari by'iwacu, ari byo barundi biyemereje.
Si birahurano
n'ukuri. Oya, twebwe ico dukora gusa turifatikanya n'andi makungu kugira turabe yuko uyu muryango wagutse w'abantu agataka kazi na muntu kabakubahirijwe. Ibindi nabyo ni mico yacu n'imigenzo. Mu mico yacu kuva kwa nyina wa mwana kuko mama wawe amabere aducacika byari umva biri mu mico yacu no mu migani yacu no mu migenzo yacu ndagati akazi na muntu kubakifaje gute abantu barafata ikintu kimwe bacha bashaka kuca bakigagamisha kuca bagishira kugwego rw'igihugu cyose nituvuze yuko mu Burundi byose vyera hariho ibyo gati akazi na muntu aho gati akazi na muntu sanga kahungabanye turabibona abantu basho gusanga ibiziga bira hantu mu mashamba mugabo itari ku rugero abantu baba ariko baravyibaza ko ibyo twaragiye turaraba nahandi dusanga isi yose muri kino gihe duhanzwe na bimwe ibi bintu bijanye ni iterabwoba ibi bijanye no gufata nabe abakenyezi gushika naho umugirira nabi no kwasiga ubuzima kasiga ubuzima ibintu bijanye no kwihorana ibi bijanye no kugira ibyumviro bikarishe abantu bazi ko ibyumviro bikarishe ngo ari birabaye idini ya Islam harugira ibyumviro bikarishe bijanye n'ibyamoko harugira ibyumviro bikarishe bijanye n'umugambwa arimo ugasanga agiye kwitegura
kuza akaba nk'intagondwa ya politiki
akaba intagondwa ya politiki bavuze les extrémisme rero so kuvuga ngo ni bya madini gusa aho yabije muri ni bya politiki ugasanga harabagerageza harabonye bagerageza ugasanga ari itaye ngo agiye gutera ikambi cyangwa arashe y'abapolisi byose ashasha kubishira muri bya bindi bijanye nibyo gatya kazi na muntu kajanye nibi ibya politike gatya ku munyagihugu twobwa yuko mu Burundi rero tukibite ko turi ku rugero aho twipfuza twifuza kushikijana kwijana mugabo biragoye
ariko ku rugero rushimishije
turi ku rugero jemba tugiranye nibindi bihugu twa dusangiye kahise dusangiye n'ubuvo y'ubutunzi ikingo cyo urugero rw'ubutunzi dusangiye akarere turimo kwenukuri mu Burundi bwacu turana ko ibintu atari ibyo ntanzu iri kwirasha
ariko kuva izi mvururu zo mu 2015 mu bihe by'amatora zitanguye mu Burundi hagiye kibonekeza ivyegeranyo bitari bike by'amafimibwi yishiramwe impuza makungoni byagaragaje ko mu Burundi agateka kanzina muntu kaho nyanzwe bikwiye
ibyo bitangaza cyane Uburundi abarundi bariyemeje yarusha yuko bazoshira hagaragara bazoshira ku mugaragaro ibijanye n'ibyo twagiye turacamwe hari byo twaciye muri byinshi muri kino gihugu ari nacyo gituma tuvuga tuti ibihumbi 2015 iyo inzego z'igihugu zitambirira amagabo nkumbure byari kugenda nabi ariko n'ubwa mbere hagiye ikintu cy'abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi ubutegetsi bukitwara nk'uko bimeze 35 abagerageje bose bace bamanika 72 bavuga yuko hariho abagerageje gutembagaza ubutegetsi murazi byakurikiye ibintu biteye ubwoba cyane inari n'umunani murazi byakurikiye ibikuntu byace bigenda muri integana marangara ariko muri kino gihe turashobora kwemeza tudakekeranya yuko abarundi bateye imbere cyane 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 tukaraba ukuntu ibintu babyifashimo abapolisi harimo abapolisi benshi bapfuye hafi 70 none ubiyishe ikana abapolisi none ubiyishe abapolisi murazi yuko
ushobora kugwa mu byo basomboye
oya murazi yuko hateguwe imyiyerekano yo kwiyamitsa kiringo cy'agata cy'umukuru w'igihugu kandi bazi neza ko n'umukuru w'igihugu ico gihe yari yemejwe n'umugambo wa CNDD-FDD de duri ku butegetsi uramutanga mugabo ari izindi nzego zateza gucamo kwemezwa uci ugira imyiyerekano yo kwiyemiriza izindi nzego zitaragira ico zivuze ucumengo byakugoye cyane byarabagoye cyane byarabagoye cyane ariko turabona neza yuko inkurikizi ntizabaye nk'uko abantu babishaka kuko haniya nuko hacyaje mu gihe cyo gutemwaza ubutegetsi tukasanga n'abantu bagiye guherekeza bya bimodokari by'igisirikare kuko ucona ko byari mu cyane cyane politiki ibyo bya politiki rero turabikuru babyifashemo leta irashiraho amagwisendeyi kugira turabe yuko ibyo bintu bijaye misi n'amatora by'imvuru by'induru byitosubira kubaho tugatse akazi na muntu rero turavye ukuntu bimeze turabona yuko byinshi biriko birakogwa ntanzu twari bati kuri nyuma y'ibindi bihugu naho ibitugoye biriho kuko bifise imizi myinshi
ibiri mu vyegeranyo vya mashiramwe mpuzamakungu vyishiramwe mpuzamakungu vyagiye biratangwa kubera iki mufite yamiritsa
twavyiyemeje kenshi kuko hamwe wasanga rimwe ibinyoma byinshi cyane nibyo ibiziga byatowe ahantu hariho ibintu byononekaye
hari
abantu ba naho nyine byo kunyuruzwa tuvuga yuko urebye mu mateka y'u Burundi baravuga ko umuntu yazimiye
atawuzirengera ugiye
byafize ukuntu bigenda birakurikirana aha nyine naho nyine ndi abantu bomera amagabo bagakurikirana bakumva si uko umuntu atatashe ku mugoro bakaba yanyurujwe ya kanama kagati ya kazi na muntu nta na hamwe biri ko bashaka gutanga uburenganzira kuri komisi za gutanga iza kugira mankete y'umuntu agira ntunzeye y'umuntu aza kugira mankete mu gihugu aza kugira amatohoza hanyuma ngo bivuye mu cyegera muri sentare urabye muri rya ntunzeye urabye muri rya raporo yawe baravuga ko amatohoza yabashaka kuyahereza muri CPI ije ni twaba tije ni dushaka kuvyemera nk'abantu baza amategeko nk'abantu turi mu kanama ka kanama kajejwe idrate y'akazi na mutwe turi mu bantu 47 badutoye kugira duhagararire amategeko agenga icyo bita amategeko mpuzamakungu agenga ibyo idrate y'akazi na muntu ijya komisiyo twashaka kuyemera kwiza mu gihugu igiyeho binyuranijwe n'amategeko ikindi naco kandi nuko ukuntu yagiyeho ku ngufu kandi amategeko avuga yuko tugira twumvikanye ibigiye gukongwa igihugu kikemera ati twebwe ibintu muze mudufate tubereke ukuri twabigize kuri iyi ni bagize raporo ni enquête nta yindi komisiyo ikenewe iyo byongera ko bindi yuko amategeko yukuyishiraho nawe nyene misiyo cyo bita manda bayihaye idahuye nibitegerezwa n'amategeko
muravye imyirekano leta yagira tunganye mu mabarabara yokuyamiriza ibivyegeranyo ntiboneka nkuko umenga hari cyo muwamwiyagiriza ku ruhande rwa leta
ariko gajero
uko wa gatandatu geze mwibarabara kuyamiriza icyegeranyo cyawo ni uwundi wa gatandatu
ariko gajero
ntabwo waba burimo
gajero muri abantu bacibwe bamenyesha makuru hari ikintu wogegeza muri kino gihugu n'ukuntu ubuhinga bwo gutanga makuru bwateye imbere imyaka 60 yari kurondera independence kurondera kwikukira mu bihugu bya Afrika imyaka 90 yari ya demokarasi kandi batubwira yuko demokarasi ijya y'Iburaya kujya tuyumva y'Iburaya ariyo izana iterambere ariko muri abi bihugu byinshi Congo Brazzaville Burundi twagize imigambi myinshi turayigira n'ahandi ariko ntibyabuje yuko ibijanye n'intambara bibandanye ni kuvuga rero yuko hari igihe abanyafrika nabagiye hamwe baragira agatima mpembero baravuga tuti rero ko ibintu bimwe bibandanye kandi ibituma handi haba stabitaba kutekana ku gihugu turi kubikubita abandanye ubwo wa muntu wo kuri independence atasha ko turonka independence bose baguma kwega kugira ivyacu ubutunzi bwacu bugume ha handi twi twisununura ubu rero abanyafrika bariko barafata umurongo kumvishije neza kwacanye n'ubushya bakuru b'ibihugu ukuntu bavuga nkijabo wa mu perezida wa Ghana yavuze ariko arondera umukuru w'igihugu cacu we abyama mu misi yose ati Afrika dutegerezwa kwikukira nyakuri kwikukira nyakuri nibyo byandize mu nkaratasi gusa abarundi rero bavuze ati twebwe rero abantu bashaka kuturenganya tujya tubiyamirize nk'abarundi musohora murajya mabije bakora abantu bose babarimwo amoko yose ibyo abajene abakiri bato abakuze n'uburenganzira bwabo n'ukwerekana ati mwabanyamahanga mwe reka barundi twitukanyirize ibyacu n'uburenganzira bwo kugira imyerekano
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Nuko arakoze mgenzi wacu Jerome Niyonzima ku kiganiro kwa Nyaburunga cuno munsi no kuri we duce tuba turabangira ibiganiro twa tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda mwakoze nshuti bakunze kudutega abiri yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amaje agatungana na bino biganiro hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro reka ndabahisango geje mu gatondo makuru tuzoba tubafitiye mu kurindira ariko murabandanya mujyo hago na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye kandi weekend nziza kuri mwese gusa tugende tubibukije yuko intamba mu rugamba mu gihugu cyo Burundi baronsitike kuzuruja muri kane ya 2019 ni nyuma yo kunganya kimwe kukindi hamwe n'igihugu cha Gabon.